imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fideni Yongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri uyu mwaka w'2024, ibihugu bifise hafi cya kabiri cy'abantu baba ku isi bizogirisha amatora mu byiswe umwaka ukomeye cyane w'amatora mu mateka. Ibihugu birenga 60 birimwo abantu bagera ku miliyaridi 4 bizogirisha amatora yo mu ntara y'abashingamateka n'ay'abakuru b'ibihugu. Amatora azogira ingaruka kuri politike n'imigenderanire mu makungu na demokrasi, ashobora kuzotuma icyuka kibi ciyongera mu makungu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyitezwe ko perezida ahari muri iki gihe Joe Biden ahangana na Donald Trump yahoze ari perezida mu matora ya perezida azoba mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. N'ibindi bihugu bitari bike biriteguriye amatora yo muri uyu mwaka. Ku mugabane wa Amerika yo mu buraruko, amatora y'umukuru w'igihugu azoba kandi mu gihugu cya Mexico. Amatora yo muri ico gihugu ashobora kuzogira ingaruka ku migenderanire ikomeye y'ubudandaji na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umutekano ku rubibe Mexico ihana na Amerika. Ku mugabane w'Uburaya birategekanijwe ko haba amatora y'inama nshingamateka y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya hagati y'itariki 6 n'itariki 9 z'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka. Amatora yo mu ntara no mu makomine nayo azoba ku itariki 13 y'ukwezi kw'10 muri uyu mwaka. Amatora yose ashobora kugira ingaruka ku nzego z'uwo muryango zigenewe kubungabunga amahoro muri uyu muryango ugizwe n'ibihugu 27. Ku mugabane wa Aziya, amatora yo muri Taiwan ashobora kongereza icyuka kibi mu karere ka Indo-Pacific, aho Amerika n'ibindi bihugu bicuditse bishobora kugira uruhara muri iyo mishamirano. Ni mu gihe Taiwan n'Ubushinwa biraba na ingwe. Mu karere ka Aziya, amatora azoba kandi mu Buhindi na Pakistani. Ntivyitezwe ko amatora muri Bielorusiya, Uburusiya na Iran ahindura imigambi y'ivyo bihugu. Ku mugabane wa Afrika, amatora azoba muri Senegal, Afrika y'Epfo, Mali na Chad, akazoba ashobora kugira uruhara ku migenderanire y'ivyo bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu kuri uwo mugabane. Amatora azogira kandi ingaruka ku guhiganirwa umugabane wa Afrika kuriko kuba hagati y'ibihugu vyo mu mahanga bimwe wa Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye Frederic Bamvuga Inyumvira, umuhinga mu migenderanire y'ibihugu, yigeze kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu Burundi, akaba ari Bruxelles mu Bubiligi. Twatumiye kandi Professor Pascal Niyonizigiye, yigisha ivyerekeye politike kuri kaminuza ya Burundi ari Bujumbura. Baravuga ku ngaruka amatora yo muri uyu mwaka ashobora kugira mu makungu. Batumire mbanje kubaramutsa.
Amahoro meza ba Fidelio.
Ndabifuriza n'umwaka mwiza muhire w'2024.
Twese umwaka mwiza.
Nagoma ntangurire kuri wewe Frederic Bamvuga Inyumvira. Aya matora nkuko nari ndavuze mu ntangamarara, aravugwa ko ari amatora akomeye cyane, azo akomeye cyane mu mateka. Niko mubibona?
Niko tubibona kubera imvo zikurikira. Umuntu ariko arumviriza ingene isi iri kwiratembera, iko irasubira muri bya byumviro bya kera. Wasanga harama ibice bibiri bikuru by'isi, igice cegamiwe na Amerika, n'abandi muri URSS ubwa Rusiya umusa Rusiya federation ukakibona hari bihugu byinshi y'amatora abaye muri Nations Unies ukabona umusa hari bihugu byinshi byegamira Rusiya ibindi bikaguma kuri Amerika ibindi bikaguma hagati na hagati aya matora akababaye igihe Rusiya bwashyize ingufu nyinshi mu ntambara ugwanya Ukraine mu byukuri bugarura bya bihugu bari bafise mu gihe cy'uca uyu munsi akaba atayindi nzira womenga bafise atari gukoresha ingufu bikabaye kandi aya matora akaba ari bwagira abe cyane cyane iwabi muri Amerika ubona neza ko Trump amatwara yiwe yerekanye yuko yavuga ati Amerika gusa ibindi bindi barabaragira ibyo bashaka baragira politike yabo atari ko jewe kenda gishinga ni Amerika n'ubisanga niyo Amerika yitwa kuri abanyamerika n'ukumenga muri Amerika hari abanyamerika abanyamerika bari yo sibanja bari babayambayere baba amerendi yabishwe kugira ngo hari nabimukire ibyo rero bakabyibagira ukamengaro hariho uwashitse imbere y'uwundi yafise amateka makuru gusumba abandi
yego
yego byo byo nibyo ndiko ndabona kandi biragira bigaca bigira ingaruka mbi ku butunzi kuko begambiye bari butunzi buca bugenda hariya ugasanga by'ukuri ibibazo tugiye kubona izari rimwe birafata iyo nzira na cyane cyane ko uyu munsi hari ibyumviro bya demokarasi imigambwe myinshi irimo irashira hagahamba ibyumviro bya demokarasi kurya
turaza kubigaruka ko
ibihugu byabo
yego ndabashimiye namwe professeur Pascal niyo nizigiye aya matora arimo nibi bihugu by'ibihangange bifite igihagararo gikomeye ku bijanye na politique mpuzamakungu mubibona gute niko mubibona mubona nkuko nabivuze mu ntangamarara ko aya matora abonwa muri bya bihugu birenga 60 nk'amatora akomeye cyane mu mateka y'isi
igome aya matora zo mu bihugu byinshi kandi azoba ari amatora ashobora kugira ingaruka zikomeye ku iringanizwa ry'isi kuko nk'uko umushinga ntahe bavuga ibyo vira bivuze ariko haragaruka ku isi ibintu bitoroshe ariko Jesse navuga ngo ni nka bimwe byariho imbere yuko hahera wa mushamirano hagati ya ishirahamwe ry'abasoviyete na Amerika cyangwa ibindi bihugu byo muri Buraya bw'Uburengerazuba kuko burya kijya gihe cyane cyane byari ibyumviro bya politiki bimwe bita ideoloji ariko ubu navuga ko ari iby'ubutunzi n'ibintu byo kugerageza gukomeza ingufu za gisirikare kuko murabona nka Amerika baravuga ko Trump ashobora gutsinda ayo matora kuko Joe Biden nibyo yemeye ntiyabishyize ko nka neza kandi ubu kubera ubukene bwaje buva ku ngorane zabaye 2008 n'ubu zitarahera zijanye n'ubutunzi n'iby'amafaranga bituma abantu benshi bakwirikira abantu bafise politiki zintagondwa nka kujya kwa Trump cyangwa abandi ruzaburaya bamwe bavuga muri extreme right kubera abantu basa n'abihebuye bakavuga ati dukeneye abantu bakomeye bigizayo abantu b'impunzi baza kutwaza mu bihugu byacu bitunze bakaza gutera ubushomeri n'ibindi murumva ni inzira itoroshe cyane aha muri ibihugu byacu nabyo byo mu nzira y'amajyambere biraboneka yuko ibihugu byinshi muri Afurika biriko birafata inzira nshasha ubu unye bimwe biriko biridohora ku bihugu byahora bibiganza kera bakavuga ati tutegereza gutora inzira zacu
yego
gutera imbere
taka duhere ku matora nkuko mwari ko murabivuga akomeye cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika igihugu kizwi ko gifite igihagararo gikomeye cyane ku isi mushinga ndaye bamvuga inyumvira aya matora muyabona gute mubona ashobora guhindura ibintu gute haba hagati mu gihugu muri Amerika no mu makungu kubizoyavamwo
kubizoyavamwo aho duhera sikure bahera ukuntu politiki ya Trump yari imeze. Trump gihe ciwe avuga ati jewe umwitwarariko wanje ni Amerika, kandi akavuga ati kubera izo mvoro ntidukeneye abantu baza kutuvogera ngo baje gusaba ubuhungiro ngaha. Nacyo gituma avuze ati jewe ndubaka uruhome hagati ya Mexique na Amerika, ariko Mexique ni igihugu kiri muri icyo bita Amerika yo mu burengero. Nicyo gituma yo mu buraruko bambe, nicyo gituma mvuga nti byari bihugu nka bimwe byabwirwa kumvikana ingende babana, kandi wakavuga ati ntabwo dushaka ni bagumi wabo mugabo. Kandi hari bihugu byo muri Amerika bigenda gute igihugu cyo muri Amerika yibita États-Unis babe boroherwa bafise amategeko bafise ingene babanye, mugabo muri Mexique hakaba ubukene abantu bagahunga baza guhungira hariya ubihe politiki. Iyo ni cyo cya mbere nabona. Kandi ku buryo mvuga nti hamwe Trump yugaruka ikibazo cy'ukuntu kumvikana Mexique, ikibazo no kuraba ingene basubira kubandanya rwa ruhome rwa hera. Cyo ni cya mbere. Cya kabiri ni ingene yabana n'Uburusiya. Baravuze cyane iby'amatora, ingene Uburusiya bwafashije kwibwa kubwana matora agenda uko yagenze muri Amerika. Numvirije kandi Trump ariko aravuga aratanga akarorero kuri President Putin avuga ati nawe nyine aravuga ko demokarasi yacu itahiri kwiraja. Urumva ko bafise ibintu bari buhurireko kuri Amerika ningene bahora barabana nabi. Uko umuntu president muri Amerika avuga afata akarorero kuri president mu Rusiya, ucubona uti aya matora ni yaba hari ikintu gishobora guhinduka. Na cyane cyane ko President Putin avuga ati jewe nimbona amatora abaye hakaza Trump ingwano yo muri ikirenda yitsinda, kubera ko ibigwanisho byinshi biva muri Amerika cyanke mu Buraya bitewe na Amerika ibyo bintu bitabihagarara. Gutyo rero ikirenda ndayifukamike iheze aze tuganire basubire kuri igihugu cyanje.
Tuze ku mirongo ya telefone dufise Jafet Gafi Bodi Akimana. Jafet uratwumva?
Ndamumva neza.
Uduteye ka muri he Jafet?
Je ni ngai Bujumbura i Burundi.
Ufise kibazo baza batumire icyumviro shikiriza? Bishikirize?
Ariko sinatawe neza ikiganiro ndagifatiye hagati.
Turiko turavuga ku matora akomeye cyane azoba mu bihugu birenga 60 ku isi. Amatora azoba ayo mu ntara y'abashinga amateka n'abakuru b'ibihugu mu bihugu by'ibihangange, hakaba harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Burusiya, harimo Buhindi, ku mugabane wa Afrika hakaba hazoba amatora muri uyu mwaka muri Senegal, Afrika y'Epfo, Mali na Chad.
Icyo mbona cyo navuga rero
yego
nuko aya matora kuko agenda ringira rya nk'ijya mbere aba ku migabane aho agiye guhuza abantu isinzi igira bwa we bwa mbere mu mateka.
Ya nibyo
bishobora gushika rero agateza impagarara mu mpande zimwe zisi
nka hehe nka yo mu bihe bihugu wo havuga
turavuga nk'itorosha zunze ubumwe za Amerika hamwe n'Uburusiya.
Murakoze.
Ndabona mwebwe.
Okay. Dufise kandi Frederic Salpongo wiburega, uratwumva?
Ndaho neza ijwi rya Amerika.
Turaho, uduteye ka muri he?
Bo, bahamagaye ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rundo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ikibazo cy'imviro ubishikirize.
Yego, ndafite igitekerezo cyangwa cy'imviro nk'uko mubivuga.
Yego.
Mu by'ukuri urebye uyu mwaka ni umwaka udasanzwe ku bijyanye n'ibihugu, aho nk'uko mwabivuze ibihugu bigera kuri 64 bifite amatora y'abaperezida cyangwa se n'izindi nzego muri uyu mwaka. Mu by'ukuri iyi izatubera ishusho izatwereka ese isigeze mu bijyanye na demokarasi cyangwa se n'ubwisanzure n'imiyoborere, kuko iyo urebye kuri buri mugabane nibuze ugiye uhagarariwe n'ibihugu bigomba kuzabamo amatora. ubwo rero ni igihe cyiza ndetse n'abasesenguzi bo kugira ngo bamenye ese isi ihagaze mu kijyanye na demokarasi cyangwa se mu kwishyira ukizana kwa muntu, kuko niho bizagaragara, kuko hari aho tujye twumva amatora aba ntibigende neza, ariko twizeye ko byazagenda neza kugira ngo turusheho kubona neza aho isi igeze, nimba ibihugu birenga 34 bizagira amatora y'abakuru b'ibihugu n'izindi nzego. Bivuga ko ari igihe gikomeye cyane, ariko tugomba kwitegamo impinduka ko isi ikwiye kuba mu mahoro, ko gutora ari uguhitamo atari ibintu wenda bavuga ko birenze cyane ku buryo abantu bajya mu matora bakagira ubwoba, ahubwo abantu bajya mu matora bakumva bakomeye ko baba bagiye guhitamo uburyo bazabaho mu myaka iri imbere. Ntekereza ko nkanjye ubwanjye nko mu Rwanda natwe turayafite, turi bwo mu bihugu bifite amatora, dutekereza ko nibuze muri icyo gihe kiri imbere ari igihe cyo kureba koko nimba mu bibyo bihugu bibaye ntihagire impinduka ziba zaba mbi ku baturage, nibwo tuzabona ngo demokarasi ku isi ihagaze hehe, kuko ni igihe cyiza cyo kubisuzuma ko tuba dufite aho turebera.
Murakoze.
Murakoze namwe ishyi rya Amerika.
Ndabashimiye. Professor Pascal, kuri ibyumviro bya Japhet na Frederic, nka Frederic aravuze ko uko abona ibintu aya matora azokwereka azoba nk'igipimo cya demokarasi, uko demokarasi izoba yifashe ku isi, niko mubibona mubivuga kwiga.
Ego nibyo, ariko ikintu dukwiye kumenya ni uko demokarasi igwaye henshi no muri bijya bihugu byitwa ko bimaze gutera imbere muri demokarasi. Demokarasi iragwaye cyane kuko ibyo abanyepolitike bemera bagomba kwitoza biba ari ibintu byiza cyane, mugabo ibyo bintu ntibiba bikurikiza kenshi. Kubera iki? Bamaze gushika ku butegetsi baca bakoresha amafaranga, bagakoresha ubutegetsi bafise kugira ngo babandange batwara atawe ushobora kubaciramo. Ni bimwe bita mu Banyamerika storytelling, baremera bakemera ubuki bategeka, nta bintu byo kurondera ngo demokarasi mere kujya bayivuga gukurikiza ibyumviro by'abanyagihugu n'ibindi, ahubwo uca usanga batwara muri leta basa n'abaganza abasukira abanyagihugu muri ibyo bita le pouvoir legislatif, cyangwa ugasanga barabakoresha mu buryo usanga urushya rukora cyane. Ni nacyo gituma abantu benshi bibwira kuri demokarasi bavuga yuko demokarasi igwaye cyane ku isi. Ego niko, ingero si zimwe, hari igwaye kurusha, ariko demokarasi bigira gwaye ni mu bihugu byitwa ko biteye imbere. Muribuka kuri Donald Trump n'abantu binjiye muri Capitol bakamenagura ibintu, abantu baribaza ati none bijya n'ibyo demokarasi nibyo twakurikiza? Nk'akarere k'igihugu kimaze imyaka irenga amajana atatu muri demokarasi.
Nivyo. Na shaka mbaze umushinga ntaye Frederic bamvuga inyumvira ku byerekeye umugabane w'Uburaya, hategekanijwe amatora y'abashinga amateka mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Ku bibazo mwariko muravuga nka Professor Pascal yakavuga ko demokrasi isa n'igwa icumbagira no mu bihugu yarimazemwo igihe kinini cyane, eka no ku mugabane w'Uburaya abahinga bitegereza ibintu bakababona ko naho nyene demokrasi iri kimera nk'isubira inyuma kubera ibibazo bitandukanye. Mwo tubwira icyitezwe nk'uko muri ku mugabane wa Afrika mu gukikiranira hafi muri aya mateka amatora y'abashinga amateka mu muryango w'umwe bw'Uburaya.
Icyo twitegwamwo ni ingene uyu munsi ibihugu biri kubiriyumvira. Uravye intumbero politiki iri kwirafata, nkaraba muri za Finland, nkaraba muri za Suede, nkaraba muri za Norvege, nkaraba mu Butaliyano, nkaraba ibyumviro birimo biraje imbere mu Bufaransa, nkaraba ibyumviro nga mu Bubiligi biri muri gihe mu buraruko bw'Ububiligi, no kuvuga mu Baflama. Urabona ko mu by'ukuri inzira biriko birafata nico bita l'extreme droite, no kuvuga ni ya migambwe navuga kare busange ihengamiye ku bihugu byabo badakeneye kumva cya kindi twita valeur ya solidarité, no kuvuga aho umunyagihugu w'isi. Uyu munsi bavuga bati nabo umunyagihugu wacu ikicuko umuntu abwa umusitwaye wisi turacanse nibagumi wabo mugabo kandi bakibagira yuko uko kuntu abanyagihugu baguma bagenda mwisi bari mu cyamwe babitumye aho kwibaza bati mbega twebe ko ariko twabitumye dutori nyishu kumuzi gute birabagora bakaza gufata inyishu baravye ibihari aho kuraba ikibituma urya nico kibazo jewe nkora muri ibi rero iburaya rero ico mbona kigiye kuza ni ivyo nyene ndabona hagize imisi haba makuru na makuru makuru avuye ikibazo c'impunzi kandi bibagora no kumvikana murabona ko ico kibazo kisenyuye na leta mu Bufaransa kuko burya uyo mudamu yari premier ministre burya hanini murabona ko barungitse itegeko mu namashinga amateka bakarisesa bakaryanka burya n'icyo cyatumye leta ihinduka rero ku buryo mvuga nti inzira niyo mugabo nibibazo nibaza ko bazobona mu buzima bwabo bw'abanyagihugu bwa misi yose kuko ibi bintu ariko baragendera ku bita de valeur ibi byo ku bya fraternité ibi bya solidarité ibi bya demokrasi ingene umunyagihugu yabwirizwa kugira ijambo mu gihugu ciwe kandi bataravye inguvu cyangwa bataravye ngo umuntu ninde nibaza ko ibyo bintu ari byo bigiye kuja mu ngwano muri ayo matora nibaza ko demokrasi zotsinda guko nyene demokrasi izogwanigwa gushikaho nkumburi tsinda cyangwa itsindwe uravye ibihugu nk'Urusiya ubwo nk'Ubushinwa ubwo nka Korea yo mu buraruko ibihugu byo muri Afrika nk'izindi za ntuzanya za Brazil n'ibiki cyo bita BRICS urabona ko mu bisanzwe bo bari bifuza yuko hara intwaro aho abakuru bashika ku butegetsi bakibaza igiterambere gusa batibaza ingene abanyagihugu bashobora kwisanzura mu mibereho yabo ngo bashikirize ibyiyumviro byabo bubake demokrasi ishingiye ku kunezerwa k'umunyagihugu urumva nizo mbona nibyo mbona bigiye kuza vuba abazotsinda ije kugira ngo na mugabo ndabona uyu munsi cyo bita la tendance y'ibintu bigenda bijyana
yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufise nitanga Simon uratwumva
yego ndabumva neza
uherereye he Simon
nanye ndi mu Rwanda ndi mu ntara ya Majepfo mu karere ka Kamonyi
ufise ikibazo baza batumire cyangwa icyumvire ushikirize ubishikirize
murakoze ndagira ngo mpere ku kintu bavuzeho ngo igisimo cya demokrasi kuvuga ko amatora yaba igisimo cya demokrasi hari aho ndi bunyuranyeho gato n'abatumire ku buryo barimo babigarukaho kuvuga ngo igisimo cya demokrasi cyaba amatora ntabwo njyewe ariko ndibona neza siko mbibona kuko murabazi abaperezida n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bajya beguzwa nyuma y'uko batowe icyo gihe demokarasi muvuga ko iba igihe cyangwa mwe muhita muvuga ahubwo nanone ko aribwo demokarasi ibonetse kuba perezida yatowe uyu umwaka utaha akongera agatererwa icyizere mwe mubifata mute mutekereza ko aribwo demokarasi iba yiganje cyangwa nuko haba harabayemo ubundi buryo perezida yaba yarageze ku buyobozi bitandukanye n'uburyo abaturage batekereza ko ariho babyifuzaga ku bwa demokarasi ese ntabwo mwemera ko hashobora kuba hari izindi mbaraga wenda zishobora kuba ziri hejuru y'amajwi y'abaturage zishobora kuba zagira uruhare mu kwimika cyangwa guhitamo ubu mukuru w'igihugu n'abadepite muri rusange hanyuma bambwire kuba ibihugu birenga 60 bigiye kwinjira mu matora muri uyu mwaka ubundi kuki babyita ikintu gikomeye kandi ibyo bihugu bisanzwe bifite abaperezida babiyoboye nabo baciyeho biciye mu izo nzira ntabwo numva ko amatora ari ikintu gishya gikwiye kuba muvuga ngo kiraremere cyangwa nubwo harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya niyo mpamvu niwo muvuga ngo ni ibintu bitangaje cyane ibyo bihugu bisanzwe bifite abaperezida bisanzwe biyobowe kuki muzanye ubu nuko bibaye byinshi kuko wenda bereye rimwe kubera imyaka isa naho abaperezida benshi genda ingana henshi ntirenga 5-5-4 mbega muravuga ngo ni ibintu biremereye cyane kubera iki kandi ibyo bihugu bisanzwe bifite uburyo biyobowe n'ubundi kuba amatora yahurira na sinumva ko ari ikintu mwakagize itangaza cyane ngo mwumve gikomeye
ndabashimiye
hanyuma
muherereze
imbaraga za rubanda mu gutora imbaraga za rubanda mu gutora mwebwe muzibona mute zifite akari gaciro kugena ahazaza h'igihugu kuko ushobora abaturage b'ubwabo icyo bashaka ubwabo bashobora kuba hari uwo bifuza kujyaho ariko wenda zambaraga nahatangiye nkuvugira zikaba nazo hari uwo zishaka ko ajyaho yatwumva hari amatora yibwe yahinduwe bijyanye n'icyo wenda uburasirazuba bushaka twarabyumvise bavuga ngo Burusiya bwafashije Trump kwiba amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tujya tubyumva mu bihugu bya Afurika ngo hari igihugu runaka cyafashije umuperezida kujya ku buyobozi ese murumva abo bantu si bo bashobora kuba wenda bafite uruhare runini mu kugena ahazaza h'igihugu runaka kuruta uko abaturage bagituye bihitiramo uzaba bayoboye
ndabashimiye
yego
ndabashimiye yari niyitanga Simon Professor Pascal Nionizigiye mwo shobora kumwishyura kuri ivyo vyimvira shikirije
kuri ivyo vyimvira vya niyitanga avuga ati mbega ni kubera iki muvuga ko ari ibintu bidasanzwe kandi na kare bari bafise ba perezida n'inzego zizotugwa ni bidasanzwe kuriko turiko turaba hisi rikiragenda kuko isi ndiguma hahandi nubwo avuga ngo na kare hahora ba perezida ubu perezida yatwaye mu 2000 si cyo kimwe n'ubutwara ubu ngubu harasohotse igitabo muri Amerika cyanditswe n'abahinga berekana ingene isi izo bimeze mu 2040 nuko abo n'isi iri kirahinduka cyane aho rero avuga ngo none ngo bigenda gute ngo ko bazotora kenshi usanga ari nk'inamico ni bimwe bita la demokrasi iliberale ugasanga ahantu batoye bagiye mu matora bazi uzotsinda kubera ugiye hejuru ugiye mu matora arafise ubutegetsi bukomeye cyane cyangwa akoresha amafaranga menshi agakandamiza abantu kugira ngo atsinde ayo matora naho boba benshi batamushaka cyangwa bakayahindura amasanduku yo gutora kenshi usanga ariyo nk'inamico cyangwa ugasanga abantu baratinya barakandamije kugira atawubahuka kudatora wiganje muri icyo gihugu aravuga ati none inguvu z'abanyagihugu kenshi abanyagihugu n'abantu bagomba amahoro bagomba kwirinda avuga ati jewe nta mutwe data wanje fise umutwe muto nzemera nyine ngo bita n'ifashe ikirindi nshiraho ubutegetsi bushaka ni ukuvuga baragerageza kugira bakiza gatwe bakemera byose mu bihugu bitari bike turazi yuko bibaho ni nacyo gituma rero ubuye tubona yuko bitazoroha ntibizoroha kuko n'ibihugu Amerika tuvuge n'ibihugu by'Iburaya bwo mu burengerazuba byahora bigerageza kuvuga kugerageza gufata gufata kugira bafate imigambi y'uko demokrasi yokomera ku isi nta buryo bwinshi bagifise kandi basigaye batinya bavuga bati aho twatangiye amafaranga aho twagiye ndagaherera ubusa babona ingene abanyamerika bahunze muri Afghanistan bagira ngo bariko baragwanya bataliba haze demokrasi barabonye ko batabishobora murabona muri Iraq byarabananiye gute baho bataha hariho ukuntu ubu kubera ibyo mwavuze by'ibihugu bijya bita les puissances émergentes ziko ziza n'iyindi nzira ya diplomasi ku isi ibihugu byaganje isi umwanya munini biriko birasa n'ibisubira inyuma muri iyo nzira rero abantu biganje mu bihugu bakomeza biganza bagakoresha amafaranga bagakoresha inguvu bagakoresha uruswa
murakoze dufise kandi Obed ndiho kubwaye uratwumva Obed uratwumva
yego
Obed uri he
cyende mu Burundi
ufise kibazo ubaza abatumira icyumviro ushikiriza ubishikirize
ndabona ze icyumviro
mugishikirize
mino mizi hello
mugishikirize
yego hello
shikirize cyumviro turawumva
yatabye mino mizi ugiye demokrasi ntabwo ikuye neza nk'ibihugu byo muri Afrika ukugereje kuraba ibihugu byinshi basa mu bihugu by'amatora mugabo rero demokrasi ntabwo yubahirizwa uko dusanga nka bamwe bamwe bose bakora ko bashatse baza ugasanga bariko barakora bivanye n'ibyo nibyo barondera ahubwo ntibarondere inyungu za bene gihugu ugasanga ahubwo barondera inyungu zabo bwite nsangira ikibazo nagenda baje mu cyumunyishura mbega nk'uko demokarasi idatera imbere nabino bihugu byakoze n'ibihugu by'abarabu cyangwa n'ibindi mbega hoho nibo bafata ingingo zikomeye kugira ngo ibihugu byabikolonize nabyo iyo bitere mu iterambere riramaje ibi bihugu byo muri Afurika baba murakoze
ndabashimiye
yego
no mwishura bamvuga inyumvira
erega icyari butegere nuko amademokarasi kuvuga amatora henshi aba bantu bashaka kwigumiza ku butegetsi barayafata nko kumenga n'uburyo kuguma ku butegetsi ariko amatora muri demokarasi karakabyo kuko abanyagihugu bo nyene bihindurira inzego baravye ingene bariko baratwarwa ariko uyu munsi icyo tubona cyane cyane mu isi n'uburyo bw'ingene abari ku butegetsi ahubwo bo kwibayo majwi bo henda abanyagihugu bakabaha n'uburyo kugira bagumize ku butegetsi kandi abanyagihugu bazi ko atacu bariko barabamarira burya rero niho haca haba ingorane ku buryo uyu munsi tubona ko mu isi hariho igice kinini ubona ko kitemera ibya demokarasi kama demokarasi ni ingene abanyagihugu batwarwa bwa mbere na mbere amatora ni guhindura inzego guhindura ingene inzego zihari zibisikanya abandi bantu bakaza bagatwara berekana ingene umunyagihugu azomererwa neza gusumba uko yahora ariko rero uyu mutyo tubona muri ko myisi mu Rusiya mu Bushinwa muri Korea y'uburaruko ni ingene aba politike zihari ari amapolitike bavuga bati twebwe turi ku butegetsi reka tukomeze ibihugu byacu bigira ingufu za gisirikare bigira ingufu z'ubutunzi hanyuma demokarasi byashaka bisubira inyuma kandi imigambwe ntibeho niyababaho na habe tugambwe twitwa ko barekura ko bitwa ko bari muri demokarasi mugabo ari nk'umugambwe umwe burya rero nicyo gituma nshamvuganye muri ibihugu byose bihurirako n'amatora mugabo ugasanga ntibayaha insiguro zimwe bamwe ni kugira ngo barabe ingene bayakoresha bagaruke abandi nabo arakavuga bati by'ukuri reka tuyakoreshe maze duhindure ubutegetsi turaba ingene abanyagihugu biyumvira niko no kwishyura uwo muntu
murakoze ku murongo wa telefone dufise Adronis Ndayisenga Vangelo uratwumva aho kwigira hirya harimo ibibazo mu telefone halo
halo
urafise ikibazo cya telefone sinzi reka turagerageza hanyuma nitwaronka akaryo ndagomba nze twavuze ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twavuze ku mugabane w'Uburaya imbere ko tuja ku mugabane wa Aziya nashaka tuze ku mugabane wa Afrika aho muri uyu mwaka hategekanijwe amatora muri Senegal, Afrika y'Epfo, Mali na Chad ashobora kugira uruhara ku migenderanire y'ibyo bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu ayo matora kashobora kandi kugira ingaruka ku guhiganwa ku mugabane wa Afrika kuri ko kuba hagati y'ibihugu byo mu mahanga birimo Amerika, Rusiya n'Ubushinwa. Aya matora muyabona gute Professor Pascal cyane cyane twako mwariko muravuga nki demokarasi y'itera isubira inyuma nka Senegal ya cari gihugu cari kizwi ko ari gihugu gitekanye cyane mu bijanye na politique na demokarasi mu karere ko muri Afrika mu burengero Afrika yepfo nayo nyene abitegereza ibintu baravuga ko igihugu gifise ibibazo bikomeye vya politique ku ntwaro ya Cyril Ramaphosa n'ibibazo vy'ubutunzi. Mali na Chad navyo bikaba bizwi ko ari ibihugu vyaciye mu makudeta no mu buryo budaciye muri demokrasi. Aya matora muyabona gute muyitegereje?
Aya matora muri Afrika nayo ni ntazoroha kuko murazi ko Afrika ari ahantu ibihugu bikomeye ku isi bishaka kuganza kuko ari ahantu hari ubutunzi bwinshi. Murabona ubwa mbere bwo butunzi bwa mbere n'abantu muri Afrika ubunye bavuga ko hari muri yarde n'ibihumbi amajana atatu by'abantu. Abo bantu rero ni ukuvuga inguvu kuko 60% zabo n'abadafite imyaka iri munsi ya 25. Ni ukuvuga ko hari abantu bakiri bato bashobora gukora, bashobora gukora mu mashirahamwe, bashobora gukora mu muri bya by'amahunguriro. Ni ukuvuga ko hari abantu bashobora gusura ibintu byinshi, basubira amashirahamwe n'amahinguriro. Hari ibintu by'ubutunzi bwinshi cyane cyane nk'ibyo ibintu bakoresha mu mahinguriro n'ibindi. Ni nacyo gituma Afurika ikiba nk'urubuga bagwanira ko n'ibihugu byo hanze ya Afurika birafise ukuntu birindiriye cyane ayo matora. Mugabo hariho ikindi kintu hagati muri ibyo bihugu muri Afurika, ariko harahinduka ibyiyumviro cyane kuko abantu bariko barakura ubu n'abantu batabaye mu bukoloni n'abantu babona isi ukundi kundu, batemera kuganzwa nk'uko kare byagenda. Ni nacyo gituma mubona hariyo amakudeta henshi, abantu b'abasirikare bahaguruka bakavuga ati kirazira yuko abanyamahanga batwigisha demokrasi hama bakaba ari baza kuyonona baducura bufuni na buhoro batwiba baduhenda. Murumva rero ibyumviro biko birahinduka muri Afurika, kandi Afurika iraboneka yuko hamwe ironse amahoro ikarongwa intwaro nziza, hashobora kuba ikintu cy'umuvuduko mu gutera imbere. Ni nacyo gituma ubu rero Afurika ari intara igihugu bizohinduka cyane, kandi irimo abo bantu bakiri bato bakurikirana cyane biba ku isi. Ugiye mu bisagara by'ibihugu muri Afurika, izo nyene twavuze za Senegal, Afurika y'Epfo n'ahandi, uzosanga abo bantu bakiri bato ari abantu baguma baraba bijya byuma by'ingurukana bumenyi, bagenda mu ma cyber cafe, barazi biba ku isi, barazi ibintu icyo kirahinduka. Benshi muri Afurika usanga bagomba kuja mu Bushinwa, mu Buhindi, muri Amerika, Australia, hehe, n'abantu baraba cyane biba ku isi kandi bafise amakuru atari make. Ni nacyo gituma bavuga ko muri Afurika ubu hagoye gutwara cyane mu bihugu bitari bike.
Murakoze. Samuel Kwizerimana ari ku murongo wa telefone. Samuel, uratwumva?
Ngonda bumva cyane.
Samuel uhamagaye urihe?
Ndi Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi.
Ufise icyumviro, ufise ikibazo baza?
Ufise intererano.
Muyishikirize?
Nagomba gushikiriza kuri nagomba gushikiriza umutumire incengira ko n'ikibazo.
Muyishikirize?
Ubwa mbere bwo ntangura kuvuga ko nkumbure arakajyo keza kubona hari ibihugu birenga 160 muri uno mwaka bizogira amatora.
Ni 60 sijana na 60 ni ibihugu birenga 60.
Donc byerekana ko urabona ko politike y'isi uye bimwe mu Gifaransa bakunze kuvuga ko isi yavuye muri monopolitike mugubu uye n'ijya tripartite kuva igihe ya ntambara y'amajambo Guerre Froide yahera hagati ya Amerika n'Uburusiya. Ubona ko byaciye bituma ubuye aricyo gituma hari intambara nyinshi ku isi. Urabona muri Israeli na Palestine, urabona Ukraine n'Uburusiya, urabona aha mu karere duherereye mu biyaga bigari Congo n'ibihugu bihanye imbibe. Nibaza ko nkumbure abarongozi bashasha bazotogwa ni haba amatora by'ukuri aciye mu muco, aciye mu ngiro n'ubutunga natabaye nko uburiganya, kizotuma nkumbure barongozi bashasha baca batorera ibibazo bimwe isi, mu gihe ayo matora yogenda neza mugabo kandi amatora akagenda nabi mu bihugu bimwe bimwe bizoca bituma nkumbure n'ubundi si subira kwinjira mu kajagari aho uzosanga intambara itandukiriye ibindi bihugu sange nkumbure habaye gere civile yatsita gere civile mu bihugu bimwe bimurabona nka Kongo ko abakandida bahiganwe na Tshisekedi batemera ko batsinzwe mvuga ko amatora yibwe donke nuko rero ikibazo nagira ndamubaze mbega ni kihe cyigwa nuvuga ibi bihugu bigira byinjire mu matora byokura mu byokura mu kuntu bitegereza kwitunganiriza amatora aciye mu kuri aciye mu ngiro bitarinze kurindira amahanga donke nk'akarore kujya cyo kuvuga ngo barindira abarorerezi bazova muri Union Européenne azova mwa ayo ma organisation internationale mugabe ico gihugu bwacu n'abanyagihugu bacu bakaja hamwe bakumvikana hanyuma kandi uwutsinze abo bahitamwe bakamukeza kandi uwutsinzwe nawe ntiyumve kumenga nijuru rikorotse ahubwo bagafatanya n'uwatsinze guteza imbere igihugu ni kihe kintu canke ni kihe cizere cyo gujya se bigiye kujya mu matora abona ko gishoboka kugira ngo nkumbure bize bigende neza
murakoze
hama ikindi nuzagenda mubaza ikindi kibazo gira kabiri ndabona ko ibihugu byo mu burengero bwa Afrika byo haruguru ya Sahara ko byinshi byahisemo inzira ya coup d'etat aho bona abasirikare bakiri bato na cyane cyane bafite ibyiyumviro by'igikomunista nk'uko bivugwa bifadikanya n'Uburusiya bagushikaho usanga ari abajene kapitene cyangwa abandi basoda bakiri bato bagahiri ku butegetsi kandi ukabona ko bagerageza bagatena donke bakude cyabikabare yisi nk'akarero kojewe nemera nkumbure bidahinutse imbatara mayeri ni kapitene Traore urabona ko kuva buhiritse yemeye ati je navuga burusho ibikiza bigenewe president ntavyo nkeneye nzoguma kumushara wanje ubukapitene nawe yandi mabiki nibikiti sinzi donke mbega icyo novuga ni hahicyo mu bindi bihugu nk'ibi bihugu usanga abaprezida bigometse ku butegetsi imyaka myinshi nka za Kamerune za Sudane zande ubona ko abaprezida bashaje mbega badashaka gusigira abantu bakiri bato canke abandi bantu kugira ngo baje mu gukukuruka mu zabukuru mbega abasoda mwize bihugu nabo hari novuga ni hariho influence canke iki yotuma nkumbure nabo bazogira ibyiyumviro nk'ibyo byabo ba soda bo mu burengero bwa Afrika
ndabashimiye
murakoze namwe
ngo mwishura umushinga ntahe Frederic bamvuga inyumvira
murakoze Samuel ibihugu bigiye kwinjira mu matora ni 96 ku bihugu 195 bigize isi urumva ni gice gito gitari gito cy'isi icya mbere cya kabiri ndi bwishure no kumva ibintu bya demokarasi burya demokarasi ni intwaro y'abanyagihugu mugabo icyo abantu boraba kandi bagategera nuko iyo demokarasi n'abategetsi bayikosha bagakuramo ibyo bashaka bakanezereza imiryango yabo bakanezereza bagenzi babo mu ruhande rw'abanyagihugu kandi abanyagihugu nabo ntibigishijwe icyari cyo demokarasi ntibigishijwe ingene bo kwifata muri demokarasi ntibigishijwe amatora ingene bo yicungerera bakamenya amajwi yabo icyo yabaye ntibigishijwe ingene bo cungera ubutegetsi bwavuye muri ayo matora kugira ngo babakorere ibyo babatumye ntibigishijwe ko aribo bene urugo ko aribo bakuru mu rugo ko umutegetsi abaje kubafasha yabwirizwa gukora ibyo bamushinze ibyo rero batarategera imbere yuko abayo matora uri kuravuga yocungerwa n'abanyagihugu bonyene n'abanyafurika bonyene bobanze gutegera ibyo umunyagihugu rero agaheza akavuga ati jewe ndahisemo naka kandi uyu naka ndamufise ku ijambo ingene azontwara azamubwira nti si ukugezaho cyangwa ati ni byiza aragushimiye bandanye tutaragira ngaho rero ga Samuel icya kibi kibazo nacyo gituma ahataza ingene iyi demokarasi iba yaraje iwacu mu bihugu by'iwacu ni ibihugu by'ukuri ni ibyiyumviro by'ukuri byiza mugabo byari mu buraya igihe bavuye mu ntambara igira kabiri y'isi ingene bari butwarane hanyuma bagira amahoro hanyuma abasha babizani wacu cyane cyane mu gihe twariko turikukira kuko bari bazi yuko by'ukuri badushyizemo imigera y'indyane z'amacakubiri n'izindi tudashobora kumvikana kuri icyo kintu cy'amatora umwe azavuga ati nasinze ubundi akavuga ati wanyibye ubundi akavuga ati watsinze ubundi agatuka amatora akamara inzira y'ingwano muri Afurika mu by'ukuri ndemeza ko amatora yagiye aba inzira y'impari za politiki zagiye zibyara umwumvikano muke intambara ubwicanyi n'ibindi ari nacyo rero mvuga nti imbere ko twavuga iby'amatora twabanza kwiyumvira aho o cyo bigira gute aha muri Afurika ya y'uburaruko wavuze ibiriko biraba bya za Niger ya Mali za Burkina Faso ibihari ni wiki ni biki nuko mu Faransa mu bisanzwe butagiye kuko mu Faransa bwarabatwaye muri colonisation bugiye bitwa ko bugiye mu bwarutagiye kuko umuntu agukorera amafaranga ukoresha ni ukuvuga rakwicara ariko nta gisibya kandi umuntu afise ubutunzi kuri wewe niwo cagira na politike uri bugendereko nacyo gituma rero zijya politike zo muri abijya bihugu biziga kigenda imizi isigaye zije imbere kandi ku buryo handurutse abantu bagwana kandi uravye neza abo bantu bagwana abafaransa barabazi rero ndakubwira nti aba bahungu b'abasoda bavuze bati reka twebwe turabinka tukabohora ibihugu byacu tubikure muri karya kahise bazobishobora nkumbure babishoboye nzobakurira inkofero batabishoboye naho bakajya mu by'amafaranga n'ubundi ibyo bihugu byabo bizoguma biri hahandi abo bazungu nabo bazavuga bati awa none ko batwunguriye turinjira rero tugwiza gutegera demokarasi dukeneye yobimeze gute mbega iyo demokarasi yoshingira ku munyagihugu gute two kwigisha umunyagihugu gute akumva ko ari we nyine urugo kandi ibyo bintu akabigendera akabibamwo
uwuje
akaza kumutegekera niko no kwishura iki kibazo cawe Samuel
ndabashimiye Bedine Eugene aratwakuye uratwumva
ndabumva
uri he aho ni he ufise ikibazo ubaza icyumviro unyarutse ubishikirize
icyumviro ufite kandi ikibazo mbaza kuba ushobora kuza kukwishyura kugira ngo utumve umucyo
mubishikirize
abantu benshi cyane cyane abanyepolitike bivuga yuko muri Afurika hari icyo bita demokarasi
halo
ariko bumaze
yego bandanya
ariko ibiko turaraba turabona yuko iyo demokarasi bavuga abanyepolitike hari ahantu kanaka yaje kuza hari akazi k'abantu kanaka bayiteguye atari abenegihugu bose bayiteguye
mwarangije
amana oya sinarangiza nagomba kubaza dore iyo demokarasi kubera iki tuyizanyiza twebwe nyene abanyafurika tudashobora kuyironderera apana yo tumanjiye bamanjiye kutuzanira kubera iki twe tutayironderera
murakoze mwamwishura Professeur Pascal
ego icyo kibazo cya Egide ni cyiza cyane kuko mu bisanzwe demokarasi uko yatanguye imbere y'ivuka rya Yezu Kristu mu Bugiriki ntiyari imeze nk'uko imeze mu bihugu by'i Buraya cyangwa muri Amerika yari intwaro y'abantu bateye imbere cyane itaraba nk'abantu b'abanyamahanga cyangwa abantu b'abagubano n'ibindi ubwo rero yarahindutse kuko mu kinyejana cya 18 batangura kuvuga mu bihugu nka Amerika mu Faransa n'ahandi batangura kuvuga ati demokarasi ni kuvuga ko abenegihugu bose bumvirizwa bagatora ariko iyo nzira ya demokrasi yagiye irafata intumbero zidasa mu bihugu, kuko muri Amerika demokrasi yo muri Amerika sico kimwe no mu Faransa, yo mu Faransa sico kimwe no mu Budage, mu Budage sico kimwe no mu Butaliyani. Ni nacyo gituma hajya demokrasi mu gihugu icyo ari cyo cyose bitegerejwe kwiyumvirwa na bene gihugu. Ibintu byari byatangiwe muri Afurika mu myaka y'1990 ibi bita conference nationale, abantu bakaja hamwe bakumvikana inzira botwagura igihugu botwagwa, nibyo byari bikedewe abanyafurika bakicara bakihubira, akaba aribo nyene bimenyera intwaro zikwiriye mu gihugu cyabo. Ibi ni ibintu biva hanze, kuko murazi yuko byigeze gushika igihe ibihugu by'Uburaya bw'Uburengerazuba na Amerika bavuga ati bwa bundi Afurika ntishobora kugira demokrasi, byatunaniye ibyabo biragoye. Mugabo si ukuvuga ko bidashoboka, birashoboka bugabo. Demokrasi yo muri Afurika yari ikwiye kwisunga imico ya politiki yo muri Afurika, kuko turasi imico yacu ya kera yo gutwara, si ukuvuga ko twotwagwa nk'uko twatwagwa ku cami. Mugabo hariho ingingo, hariho amateka, ibintu byaranga politiki mu bihugu byacu bikwiye kugumaho, nk'ibintu by'ubushingantahe, ibintu byo gufashanya, ibintu byo guhanurana. Hariho ibintu byinshi nko mu kutatura amatasi twogumana, twagerageza kuzana muri iki gihe turimo, mugo ntitwibagire kahise kacu. Ibyo ni byo nk'ibihugu by'Ubuyapani, by'Ubushinwa byahe bigerageza gukurikiza imico yabo ya kera. Nari ni naho ibintu bishoboka, kandi ugiye kugira ngo reka nijyane Abanyamerika, reka nijyane Abafaransa, ntabyitishoboye.
Murakoze. Dufise Bitoki Macumi David isumba vyose ku murongo wa telefone. Uratwumva David?
Ndabumva neza cyane.
Mufise ikibazo cy'imvira munyarutse?
Ego jewe ikibazo narifise.
Yego.
None iyo ayo matora agiye kuba mu izo bihugu nabonye ni mbaberenga 66, agiye kuba mu bihugu by'Uburaya cyane mu bihugu byo ngaha muri Afurika, none ayo matora ayo matora yerekeye iki? Agiye kuzana akarusho gake cyane n'akahe karusho agiye kuruzana, agiye kuzana ngaha iwacu muri Afurika?
Murakoze. Ya twavuze ko azoba mu bice bitandukanye byo ku isi, ariko sinzi ko ari cyo musegurira umushinga ntahe bamvuga inyumvira kuri ikicimvira shikirije n'ikibazo.
Navuze neza yuko ayo matora azoba mu bihugu 76 ku bihugu 195 bigize isi. Ayo matora azoba no muri Afurika, no muri Afurika Afurika irimwo hari ibihugu byinshi nka za Mexique, bavuze Afurika yepfo, bavuze Mali, bavuze Chad, aho hose ibihugu bizobamwe ayo matora. Kandi si kuvuga ko womenga ni ingingo yafashwe ko byo uyu mwaka, ni nk'uko basanzwe bari mu matora, bama baje ku matora. Ni ukuvuga ibiringo by'abakuru b'ibihugu bariko barateka ibyo bihugu bizoba biheze uyu mwaka, hanyuma baze kurondera ubundi butegetsi. Gusa higani mucumbe neza ni batubagiye ikibazo twobafasha abari turiko turaganira kumva gute aya matora kumenga ntasanzwe. Ni ukubera gusa tubona ibyumviro bya politike biriko birahindagurika mu isi, muri Amerika uravye ingene Amerika ifasha Uburaya, bafashanya n'Uburaya mu kugwanya mu kufasha Ukraine kugira ngo Ukraine igwane n'Uburusiya. Ni ikimenyetso cy'uko bavuga bati birumvikana ko Ukraine yogenda muri wa mugabane wa Buraya, ikaba ikindi gihugu hambavu ya 27 bihari, yuko bariko baragwanayo ari nk'uko ari Uburaya buriko buragwanya Uburusiya. Urumva rero Uburusiya bwinjiye matora, ayo matora yabwo azobaje gukomeza intambara na Ukraine. Icyo ni ikintu gihambaye cyane. Icyo ni cya kabiri nuko uravye ibihugu byinshi bya Afurika ingene biriko biregamira cyane uburusiya byanku buraya kuko bavuga bati uburaya bwa mbere baradukoronije bamaze kudukoroniza turabirukana baduhenda ngo baragiye baguma ngaho uyu munsi baguma bakora politiki zingene bugumi wacu kugira ngo bakure badukuremwo ubutaka dufise mu masi yacu mugo bitangwa turiko turafashanya ariko ari nko kutubesha ari nacyo gituma tuvuga tutireka twegamira uriya tutakayise dufitaniye nawe gutyo rero dukorane mugabo rero ingorane zicaziba mubyerekeye iyo demokarasi niko nuko iyo demokarasi yobiye umunyagihugute kuko yabyavuye mu bazungu byabishigikiwe n'uburusiya kose usanga ari uko abategetsi boguba bashaka kuguma bicaye ku butegetsi babandanye barya abanyagihugu burya nizo ngorane niryari abanyafurika abanyagihugu cyane cyane bogira agatima ntembero bakavuga bati reka twicaye tuvuga demokarasi by'ukuri dushaka mugabo ntibive ku bategetsi cyane bive ku banyagihugu kuko n'abanyagihugu bababaye bariko bararibwa nabo bakijije
murakoze Professor Pascal mbere kurangiza nagomba mvuge ku yandi matora akomeye ariko arakurikiranwa cyane afise ingaruka kubijanye n'ivyo bita mu France géopolitique imigenderanire hagati y'ibihugu by'ibihangange nayo muri Taiwan ashobora abitegeza ibintu bavuga ko ashobora kuzokongereza icuka kibi mu karere ka Indo-Pacific aho Amerika n'ibindi bihugu bicuditse bishobora kugira uruhara muri iyo mishyamirano ayo matora muyabona gute mu gihe uburusi murantunga ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitarabana neza kuri icyo kibazo cya Taiwan
igome amatora yo muri Taiwan ateye impungenge kuko turazi ko ubushinwa butemera na gato yuko Taiwan ari igihugu gitegerezwa kwigenga ariko rero tukanamenya yuko Amerika cyane cyane igihe Donald Trump yatwara kandi tukaba tuzi yuko nubwo ashobora kugaruka yerekanye yuko ashigikiye Taiwan bigatuma imigenderanire ya Amerika n'Ubushinwa ihaka gutosikara cyane ibyo rero birateye impunge kuko turazi ko kenshi Ubushinwa buhora bugira ibintu by'integero za gisirikare kugira butere ubwoba Taiwan Amerika nayo ikerekana yuko ishigikiye Taiwan naho kugira ngo igume ifise imigenderanire myiza n'Ubushinwa itarungi ikaba yiserukira muri Taiwan ngo yerekane yuko yemera ko Taiwan ari igihugu cigenga mu buryo buboneka mu makungu uko turazi yuko burya naho Ubushinwa na Amerika bikunda kugira ingwano y'ubujandaji turazi yuko Ubushinwa bugurana amahera menshi Abanyamerika kuko Abanyamerika burya barashise ingorane n'uko igihugu kifise amadeni menshi kandi gishora hanze igoranye ahubwo kigura byinshi hanze ari nacyo gituma cyama kirembeye amahera yo kugira ngo kigerageze kugira barasi komisiyari yace hamwa idefisite hari ingorane muri ibyo by'ibidandaji hagati ya Amerika no hanze murumva rero iyo migenderanire y'Ubushinwa na Amerika iragoye cyane kuko n'Ubushinwa ntibushaka ko Amerika yongera ingorane nini kuko igize ingorane nini yosubiza amahera yaguranye Ubushinwa urumva yuko naho biharira naho bikebana hariho akantu kadahera ko gufashanya kira noneho bija muri diplomasi wavuze ibya geopolitiki diplomasi y'Abashinwa bijya bita win-win n'abantu kenshi badakunda gukurikirana ibyo bintu bya ideoloji cyangwa ibindi bavuga ati twese dukeneye no kugira business kandi bayigirana n'abantu naho baba badafite ibiro bimwe
murakoze ndabashimiye cyane barabatumire Professor Pascal Niyonizigiye igishi byerekeye politika kuri kaminuza y'u Burundi Bujumbura hamwe n'umushingantahe Frederic Amamvuga inyumvira umuhinga mu migenderanire y'ibihugu yigeze kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Brussels mu Bubiligi tukaba turavuga ku matora ari mu bihugu bigera kuri 76 azoba muri uyu mwaka w'2024 nshimire abashoboye gukurikirana iki kiganiro bahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro ntibagiye rero naba batumire meje kuvuga amazina yabo namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika turabashimiye rero mubandanye mudukurikirana mu mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika kuri ndi biganiro biri imbere mwese mugira ibihe byiza.